Iyi mumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya.
Kitwa kengutse nuko yatubwiye yuko ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kumvisha abanyamahanga na cyane cyane abanyaburaya yuko ikibazo cy'u Burundi bagitaye kutariko.
Uyu ni umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana avuga kucavuye mu mibonano itandukanye n'umwidasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando, ariko akorana n'imwe mu mirwi y'Abarundi igizwe n'abanyepolitiki co kimwe n'abari mu mashirahamwe yigenga atandukanye. Ido nido iyo nkuru ni mukanyi sase. Twongere tubahikaze murano makuru tubafitiye kuri uno mwanya. Intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi Michel Kafando ariko agira imibonano n'imigwi itandukanye yakira ivyifuzo vyabo mu Burundi. Bamwe mu bo bamaze kuvugana harimo abanyepolitike bamusavye ko ibiganiro bihuza Abarundi vyohebwa hakaba ivyo hagati mu gihugu. Ico yabishuye muracumva handi hato muri no nkuru y'umunyamakuru wacu ibujumbura Elo Jurika neza.
Kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi, Michel Kafando amaze kubonana n'abantu n'imigwi itari mike. Muri bo harimo abanyepolitike, amashirahamwe yigenga y'abakenyezi, urwaruka, hamwe n'abaserukiye ibihugu vya Buraya mu Burundi. Hatibagiwe abaserukiye ibihugu bifise intebe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano. Ijwi rya Amerika ryashimye kumenya ivy'abakiriwe na Kafando bamushikirije. Twahereye kuri Yonsenge Ndakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu yajanye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Twaramusiguriye ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe. Yaturutse ku kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, yagombye kwihagira asenyuye amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro. Hamwe rero kugira nk'umuntu niwe bari mukuru w'igihugu yiha ububasha bwo kuzimanganya ayo masezerano y'Arusha. Tuti ivyo bintu byoca bitera ubuhagararo. Kwa ayo masezerano y'Arusha ataraye Abarundi gusa, ashigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'umwe bwa Afrika n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Ayo mashyirahamwe abiri yoyo turamwereka yuko aribo bayabitse icyo twita depositaire. Tukagira ingorane no babagize ingorane ko n'akarere bakariko kararu kwishyirahamwe mpuzamakungu ONU ritegerezwa gukoresha ububasha n'ingufu. Tuti rero abantu kuri kwaza muri Kongo, mu Rwanda, ngo mu Buganda n'abonyene basore mu bwirizwa nshingiro ngo bakihe byamamana ngo nta kibazo. Tumubwira tuti ugende ubwiye abantu bo ngaha kwibwirizwa nshingiro by'Uburundi atahuri huriye nibwirizwa nshingiro ryo mu Rwanda, nibwirizwa nshingiro by'umwumvikano. Kwivyo bidashoboka ko ari umuntu ashobora kwibubasha ugomba kurisubiramo ku nguvu. Cya gatatu twamubwiye nuko nta muntu yo kuyumvira amatora yo mu mwaka 2020 ko azogenda neza mu gihe ayo masezerano yashinzwe y'ubwirizwa nshingiro bibonera ko ari ntumbero gusubira kubisenyura.
Nubwo abaganiye n'intumwa idasanzwe ya ONU bafite icyifuzo kimwe cyo kubona Burundi buva mu ndyane, inzira zo kubishika ko si zimwe. Njangwa Gilbert Beko yagiye nk'umuvugizi w'amashyirahamwe 13 yigenga.
Ba mbere twamubwiye guhinyanyura ibwirizwa nshingiro yuko ari ibintu biraba Abarundi, ko twamusaba ko duhagararira kugira ngo yumvishe ibihugu bitari bike bishaka kwinjira mu by'Uburundi. Cya kabiri twamusabye yuko ibiganiro bibera hanze bitosubira kuba byobera i Bujumbura. Abanyapolitiki ari hanze boba batinya gutaha ko yovugana na nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi n'abanyeni byubahiro batwara ibi bihugu byo muri aka karere ka Yase kugira ngo bumvikane ingene abo bantu ingene bataha. Ari abafise ubwoba bagatora ingene abo bantu bacungiye umutekano bagataha, tugategurira hamwe amatora y'ibihumbi 2020.
Abamaze kubonana na Kafando bose bemeza ko yabasezeraniye kuzoshikana ivyifuzo vyabo mu bakuru b'ibihugu vya EAC n'umunyamabanga mukuru wa ONU. Ariko kuri inshuro ya kabiri agendera Burundi we ntacarashikiriza itangazamakuru ketse ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'umuhuza w'Abarundi. Twavuganye ibintu vyubaka, yanteye intege mu mabanga yanje mashasha, nanje ndamutera intege mu twigoragira two guhuza Abarundi kugira twese hamwe dutorere umuti ibibazo bihari. Umuhuza Edouard Nduwimana yerekanye ivyamushimishije.
Kubahuze nawe yarongoye igihugu yatubwiye ati na jewe narongoye igihugu ndaca mu bibazo ati mbere hari mwemwe mwaciyemo ngaha naje vyashikiye nk'ibijanye n'amakudeta. Ati kibanza rero cwagize kudeta ntabwo kiri mu biganiro. Tugashima kandi yuko yatubwiye ati sinje kugira ngo ntange amategeko. Ntamiki twakengutse nuko yatubwiye yuko ashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kumvisha abanyamahanga na cyane cyane abanyaburaya yuko ikibazo cy'u Burundi bagitaye kutariko baza dufatira n'ingingo zitari izo. Uno munsi bigaragara nuko ikibazo hanini kiri hagati y'inzego z'igihugu nabo banyaburaya cyane cyane bari basanzwe bafasha Burundi n'uno munsi baguma bafata ingingo ku gihugu basohora amatangazo n'ibindi ubona ko bitewe kubiri n'ibiri kubirabera mu gihugu
ngenda ku mana nawe afite kimusonga kurusha ibindi byose
ikintu kibabaje cyane nuko mu gihe twitwa ko tumaze imyaka 55 twikukiye tumaze imyaka 24 twinjiye mu ntwaro ya demokarasi 17 itegeko mu masezerano y'Arusha haheze imyaka ishika nka 12 inyuma y'ugwimo wari gwatangwa 1993 dusubiye ku nzira y'amatora tukaba uno munsi turiko twambambira abanyamahanga ngo badufashe gutorera umuti ibibazo byacu ibyo rero birababaje cyane kuko kwikukira kwigenga bisigura ko wewe ubushoboye kwicarira ibibazo ufise mukabironderera umuti
Bushikubu nta kirangamise cha Michel Kafando cigeze gishirwa habona kandi nabo bavugana bakira mwibanga nkuko no muzo wibabaye mwibanga Michel Kafando yagenywe n'umunyamanga mukuru wa ONU ku bintu bidasanzwe y'iryo shira hamwe mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yaje gusubirira Jamal Benomar yirukanywe na leta mu kwezi kwa 12 umwaka 2016 imwagiriza kwatanga amaraporo y'ibinyoma afatiye ku bihuha igenwa giwe nta mpari cigeze aritera nubwo leta y'u Burundi yavuze kwizwa muri abira ku bikorwa eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Hello je tukivuga kuvyerekeye uyu muti wo vugutirwa barundi mu matati barimo umukuru w'ishamwe Olicom agishinze kugwanya ibiturire mu Burundi Gabriel Rusiri aruka kwandikira iketu munganizi mu biganiro bihuza barundi Benjamin William Mukapa amusaba gukora ibishobotse byose kugira ngo ibiganiro bitegekanije mu mpera z'uku kwezi kw'indwi bitumigwemo kandi vyitabwe n'imigwi yose atawibagiwe reka tumutega amatwi mu kiganiro haye mukanya mugenzi wacu Frederic Nkundikije yatanguye amubwira ku bintu bine byasavye umwunganizi matati y'abarundi
ibyo twamwandikiye ugwete rushimikiye ku bintu bine ica mbere nuko tumushimira cyane ko yashoboye ku ibiro byiwe byavuze yuko bazosubira gutanguza ibiganiro mu mpera z'uku kwezi kw'indwi ikigira kabiri twashize mu gihe mu rwandiko nuko twa musabye ko yozazanye integuro y'intangamarara yisho twise amasezerano ikigira gatatu twanditsemo nuko hari abantu umuntu abona yuko ibiganiro batabishaka abandi nabo bakarondera ibinabiga kugira ngo ntibabikurikize tukasaba rero yuko bufata ingingo zose zishoboka kugira ngo bose bashobore kwitaba ibiganiro kugira ngo bigende neza icyanyuma twasize mu rwandiko nuko twifuza kubiganira bimaze igihe kirekire cyane bitorenza ukwezi kuko hari ibibazo bihanze abarundi twifuza ko twatuje ko teje ibyo biganiro ibibazo bijanye n'ubukene ibibazo bijanye n'ubushomeri ibibazo bijanye n'igurana ry'abantu ibibazo byo gutegura kazoza kejo k'abarundi kuko uno munsi izo bibazo bihambaye cyane mu gihugu nta muntu ariko arabivuga ko usanga bose baguma biruka mu bintu bya politiki mugabe ibibazo biharaba abarundi bose miliyoni zirenga 12 umengo abanyepolitiki bose barabyibagiye
mu bindi bintu mwasabye ko imitahe yafatiwe abantu bagirizwa uruhara mu mutekano muke wabaye mu Burundi kuva mu 2015 iyo mitahe ihagarikwa ivyo ntivyo babitandukanye n'ibintu byinshi bisabwa n'abarundi bavuga ko kudahana ricyo cyatumye urundi buja mu vyago bwa maburimo
mu byo twanditsemo ivyo biri mu cyo twise integuro y'amasezerano ico twise mu gifaransa pre accord hari ivyo twita intangamarara cyangwa ivyo twita préalable mwite twita préalable rero hariho ibintu bihambaye cyane twebwe nk'abantu bari mu mashyirahamwe yigenga tuvuga mu kirundi bacu umugani yuko intibagira itabana twebwe ntidushigikiye kudahana abantu bose bakoze amakosa mu bisanzwe ni byiza ko bahanwa mugabo uya hari icyo mu gifaransa twita recontance électorale iyo rero ahantu hari ikintu bita recontance électorale cyanke ukutumvikana bike mu by'amatora ibyo ni ibintu twibaza yuko bifata ingingo za politiki tukaje twiyumvira rero yuko hamwe ubu uya botangura kuja mu bintu byo guhana byotera ikibazo nibagira ama ibiganiro hanyuma nibabiheza baheze barabe abo bantu bagize amakosa yizo babahani kuko nta muntu yagize ikosa abantu nko muri uri komeswe tuvuga ngo nibabahani byo ntibishoboka
mu kanya gatoye cyane gose mwasabye kandi ko nibikorwa vyo mu rwi w'igihugu ujejwe gutoza kuri n'ukurekuranira uyo ibikorwa vyo babirahagaze ivyo vyofasha iki mu nzira yo kurondera amahoro mu Burundi
hari rwandiko rw'impapuro 19 ishyirahamwe rikome ryarungikiye umuhuza kwaravuza kamaro kuyo mugunyenera kamaro gahambaye cyane mu kamaro kuyo mugu harimo mwico twise la detraumatisation ubu kuvuga kuruhura imitima y'abarundi uno munsi bafise ibibazo byinshi barushe kubera ibibazo bagiye baracamo uno munsi rero umugwi nk'uyu uhambaye cyane utangiye gukora akazi hari ibihumbi birenga 500 bari hanze y'igihugu twe tuvuga tuti ibiganiro byohera urumva twavuze ukwezi kumwe uwo mugu gacoje ku kizi byoca bigenda neza cyane ha rero ha gukora igikorwa hanyuma igaca gisubirwamo mu nyuma murumva ko tacyo byomara umugwi turawushigikiye cyane mugabo byo babyiza barindiye nk'uko kwezi twasfuze kugira ngo bace bakora byose babikorere hamwe
mwavuze kandi ko abanyapolitike bo ku mpande zose bafise ukuntu babikwegera ko eka bashira imbere inyungu zabo mu gihe abanyagihugu bariko baricwa n'ubukene eka n'umutekano muke hari akizere mufise ko abo banyapolitike muvuga bazohindura kugira ngo iyo nshuro y'ibiganiro igiye gutangura igire icivuyemo
nibyo twifuza cyane kandi ishyirahamwe rikome ryarakurikiranye kuva kera cyane ukungene abanyapolitike bigenza n'ibi bintu by'ibiganiro aho ubona ko mu by'ukuri umwe wese arondera inyungu ziwe ku giti ciwe kandi ibyo tuko turabivuga tweze tubivuga turabye ingene opposition yigenza ingene abari ku butegetsi bigenza usanga umengo bobo birabira inyungu zabo bonye ntibigera baraga ingene umunyege ugamere uno munsi nagira ndabibutse ko mu myaka ibiri heze hamaze kwirukanwa ico twita recusation abafasha bashika kuri bane ibyo mubyibuke
Gabriel Usiri umukuru w'ishyirahamwe urukome murakoze cyane ngo se ku kanya maduhanye
murakoze namwe ku mwanya muduhaye imana baheza gese
mukanya isase duca tubashikiriza ikiganiro ntorerekazo zari ku imbere yuko tukibashikiriza tubabwire muri make ko mu ntara ya Gitega abarundi bo miryango y'abatwa bavuga ko ubuzima bwabo bwiye kwanka kubera ingingo ya leta y'u Burundi buza kwimba ibumba batabanje gutanga ikodi abasangwa butaka baganire n'ijuru rya Amerika basigura ko leta yari kwiye kubatezurira kuko n'udukono babumba tutakironka abatugura abajeje intwaro ku ruhande rwabo bavuga ko abasangwa butaka bakwiye kumenya nyakubaho nk'abandi barundi bose bagareka kwamabazera inze kwibumba ariko nyabuna bakijukira yindi mirimo itandukanye ni mukanyi sase duca tubashikiriza ikiganiro nturerekazoza
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka ninyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndagwikaze muri kino kiyago cha politike ntorere kazoza cha studio ijambo gisamira na hano kwijwi rya Amerika no munsi nkabangiye guha akanya mugenzanje Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu honorable Sylvestre Bikorindagara Seruki Mugambwe Sanya Frodebu Honorable Jean de Dieu Mutabazi arongo y'umugambwe Eradebu hamwe na Faustin Ndikumana arongo y'ishira hamwe Parsem aho baje kurabira hamwe intambwe Burundi buteka muri kino gihe mu bijyanye no gutsimbataza demokarasi aho akaba ari mu gihe umugambwe Sane Frodebu uri kurahimbaza imyaka 25 umaze wemerewe ku mugaragaro n'imyaka 24 utsinze amatora ya mbere ya demokarasi. Terence Manirakiza ijambo ni gwawe.
Foste Ndikumana mwarakoze icigwa uno munsi mwugerageje kwiheza mubona aha mu Burundi byo babiranga intwaro rusange ariyo demokrasi bigaragara nibihe
haracara kahaze kuko niyo tuko turumviza ama diskuru y'abana bariya hariyo nabashaka kwigarukiriza gutegura amatora gusa babona ko demokrasi iteguye amatora biheze demokrasi bavuga amatora gusa ibintu ugasanga arabibangiriye nabandi nabo usanga navuga amatora usanga nabo nyene hari ukuntu ko kwihuta cyane kugira amatora kugira ari byo bashikira bishikira ugasanga na opposition ibintu bya ko z'opposition ugasanga hari nabo nyene usanga hari ugushobora kuba hariho mu prenza karimbirime njo vuga rero yuko ku ruhanwa rwose haracari cyo guhindura ingendo naho bimwe tubifise mu mategeko byemera mugabo nabyo bikeneye gukosorwa mu mategeko
gushyirwa mu ngendo
mugabo mu ngendo naho kabisa haracari uruhara runini kugira intwaro rusangi yumvwe neza n'abarundi n'abakteri politika ikora haba kutegetse no muri opposition abona yuko hakira kantu gahaze ngira turaza
ego mu mwaje tubira ko hari ibintu bitari bike bigaragaza ko kumbure intwaro rusangi iriho mubwira muti muri byose mwatubwiye byerekana ko hari intwaro rusangi aha mu Burundi byose munarashora kubibona namugira muti
hanaho kubibona ku rugero rw'amategeko kuba byanditse no muri pratique ukayibona mu ukabona neza ko hakira gahaze
agahaze nyine neza na neza tuva tukagaruka ko kumbure
ukabona hari agahaze mugabo kwitwa yuko nk'imigambwe hari mu ndoro imigambwe irahari amatora mu Burundi araba opposition mu Burundi ashobora kuzunza ashobora tejindi mu mugambwe udaharani utari muri utari ku butegetsi ya ivyivya maigate do droit de chance biranditse amategeko amwamwe separation de pouvoir amategeko amwe baravuga ko bihari naho hariho amategeko yo gukosora davantage urumva ivya ni vérité publique navyo bakomatiko babihari mugabo umva ko hari ndizi zimwe zimwe ngavuga ngo ntishobora gushikira abanywanyi bacu abantu barafungwa baragira gute urumva nibintu tuvuga tuti nukuraba aho gahare ngene umuntu yo gateza imbere ayo naho ibintu bya cyangwa spécialité pouvoir civil pouvoir militaire usanga ahantu ugasanga abapolisi ntari kuba rubankinze ngo zimwe zimwe iziza ba procureur parc cyangwa nibi cyugasanga hari akoresha igikenye kiraye ni n'ubusirikare ugasanga nabo kuba rumva yuko demokrasi abatwe bari hejuru rero ni ibintu byihindura guhindura ingendo separation y'u gutandukanya ubutegetsi hoho nabo narabicagoranye hari abantu bashikisha gukoresha ubutunga nawo muri executive hariho aba muri executive badashobora ku kumva ko inama nshinga amateka ibwirizwa kubakontrola kugira ikontrola ibikorwa byabo urumva mu ngendo haracariho ako gukosora
reka kumbure turaza kugaruka ko tuze kuronka kumbure naho dufatira gahanga turabe ico kugwa reka mpe ijambo honorable Bikorindagara muravye namwe muri Sahonya Frodebu no munsi ntambwe tugeze ko muri ibi muhinga yaje kutubwira direkana ahari ntwa rusangi mubona mu Burundi no munsi tugeze tukijije hehe
murakoze umushinga ntahe Foste ibyo yashikirije ubwa mbere yavuze ivyerekana intwaro rusangi kwimeze cyangwa ko ariko bimeze mu Burundi yavuze ati biranditse ivyo nivyo nanje ndamushigiki bivyose yavuze nkuko imigambo itezwa kuba myinshi hanyuma ko hatezwa kuba liberté publique no kuvuga kwisanzura mu byo kushikiriza ntuze ibyo wiyumvira kuvuga ibi bya règle de la majorité ati abarushije abandi batware mugabo batwarire bose ibyo biranditse na cyane cyane mu masezerano y'Arusha no mu ibwirizwa shingiro ukemeza ko opposition baho aho mu bisanzwe tweza kuba gucyo ibyo yavuze byose ndabyumva mugabo mu nyuma niho yagiye kuvuga ati haracari ibintu byo gukosora urumva aho ni aho tugeze rero naho ngo mbashike ibyo byose yavuze ndavyemera niko byategerezwa kumera ariko siko bimetse nk'ibyo kuvuga ati intwaro rusange yerekanwa n'imigambwe myinshi.
Mhm.
None bimigambwe myinshi iri hehe? Ko mbona niyi hari yitwa kwari ngwiza murongo gusa. Myinshi iri mu kwaha ku butegetsi. Iyi hari nayo yitwa ko ari ya opposition ntihabwa ahivugira. Irabutswe, iraburabutswe.
Naburabutswa gute kumbure?
Iraburabutswa gute ni vyama byumvikana mu maradi. Urambatse urumvirizaho urumvirizaho baza baravuga ati banaka babujijwe inama basanze ari batatu baca urabafata ngo bari mu nama kandi akazi k'imigambo ari ryo kwigisha kugira inama urumva ibyo byose kuburabuzwa abantu bafungwa ngo bari muri FNL cyahe bari muri MSD cyahe muri Frodebu ivyo mama mwabyumvise ikindi nacyo novuga yuko ata migambwe myinshi biho nuko umugambo uri ku butegetsi uragira uburyo bwose kuburyo umuntu atari kumwe nabwo bamuburabutsa batamuburabuke bakamukwegera iwabo bamuhaye novuga ni nka za gasopa mu byerekeye by'akazi guhabwa akazi cyane kugumaho wari uri mu kazi cyane kuduzwa ipete wari kuba directeur bagafama hashira wa ufite amashure make mugo kugira bakugira ati wewe cyane bakaguha mitation kugira uvane n'umugore wawe n'abantu ze gukorera ku rugacu usanga utuje kwinjira muri uwo mugambwe mugabo atari uko wumva mugabo kugira ushobore kubaho no kubeshaho umuryango urumva nta migambwe ibikiri hari myinshi
n'ubu nuko kumbure guserukira iyi mugambwe mu biganiro byo ku maradio byerekana ko mugambwe ubuhari naho uvuga uti agahaze naho kabakakiye
ndakubwiye mu maradio yahe ko asigaye iyo sanganiro gusa naho nyene sinzi ko musohora byose bavyagiye aiko ubaba yizi cha abazi iradio iri shika hose cyane ni iradio y'igihugu ntayi hari kera bumviriza iradio yitwa RPA ya gose barayumviriza ubu ntayi hari awe n'izindi uzitsa havuye urumva ro ntari hagahaze tuvuze tugiye muri bivya liberté publique naho nyene nakubwiye liberté publique biri muri ivyo by'uburenganzira bwo kujya hamwe mu gakorana je hamu gaserura icyumviro cyawe manifestation publique kandi manifestation so nuko ubutegetsi buca bubyita ngo nakagu numugumuko ya nuko kwerekana ari umunezero cyangwa umubabaro kubiriko biraba cyangwa bigira bibi uri kurerekana kandi hajya birafasha ubutegetsi nuko batabize mbwa ugasanga biraburabuzwa baca bagira ngo yamwe ntibishoboka kugira amanama cyeno bahakaroro kamwe nk'ivyo vyina matwegwe muri sawanya Frodebu turi mu gihe twise ukwezi kwa demokrasi kubera imyaka 25 tuzohimbaza itariki 23 z'ukwezi kwindwi sawanya Frodebu yemerewe gukora ku mugaragara warasabye inama twogira kuri Meridien twari kubambe Hotel Source Dinir twari kwigira itariki 22 turandika makete barateba kutwishura atubwira ngo makete yarazimiye baza kutwishura hasigaye iminsi tutagishobora no gutanga amaye ubutumire ku bantu babanyacubahira tubishira 29 twagiye kuyigira tutara uwo mwanya usigaye uri muto cyane nk'ivyo nibintu cyangwa ugasanga bace bavuga ngo isare yarafashwe hariho twitwazo twinshi bagiye cyangwa hajya dutora abantu tubemeza ngo barongore ibi bisata n'ibindi igihugu tube byemezwa n'inama nshingamateka na nkenguza amateka ugasanga bikiye hari
none ubundi umushinga amateka tuzo kuba ashira imbere ivyumviro vy'umugambwe canke ivyumviro vy'ubwiye
umve vy'umugambwe iyo bitumbere mugabo arinda gutora kuri kije kwa byumva ku mutima mu bisanzwe umugambwe wa yimwumvishije birakunda mugabo ranguhe ako karuka ka maramaze ico gihe batora umuntu yari yabaye cegera cyambere cy'umukuru w'igihugu yitwa Busokoza Bernard mu gitondo baramwanze nka bose ku mugoroba bamwemera bose wivyo ubisigura gute we ntumva ko ari intwaro y'intuze y'igikenya donke ntibakiri n'amashinga amateka
abajumwana umwasi batano basangira nawe wanzumubanyi wawe umeze nkawe sangwe
Eka duhi jambo muri kano kanya Honorable Jean de Dieu Mutabazi mugira muti mugambwe wanyu intambwe tugeze ko mu nzira ya demokrasi
icambere nagira ngo twale twumvikane
nuko turiko turitegereza iyo tuvuye niyo tuja kuvyerekeye intambwe twa turatera demokrasi niduhere 93 nibyo honorable bikwendagara vyati erega imigambwe myinshi uguhiganwa nibindi twabitanguye 61 nimwibagire yuko hageze ibya independence hariho abarundi batari bashigikiye yuko tworonka independence ubwo nyene nuko vuga dutereza amashi nitugarukire kuri ijya myaka 24 wavuga 93 duhere kuri imyaka 55 niho twovuga tuti inzira
ya demokrasi
twagiye turatsitaraha reka turabe ngene tutosura kandi gutsitara turabe iyi myaka 55 iyo tuvuye turavye iyo tuvuye kuri imyaka 55 hari ikintu bita stability urabona ibi bihugu twovuga yuko byadutanze kwinjira mu ntwaro za demokrasi baraje mu matora muga ntibajyana inzara igihugu kiguma gitekanye barareka ntuze kutumvikana mugabo igihugu kaguba gitekanye no kuvuga stability arico gituma rero uriko urubaka demokrasi nka twebwe turi imboneza utegeza kuvuga ati turaje mu matora mugabo igihugu kigume gitekanye nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 93 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 61 nyagire ibisubira kuba nk'ibyo 65 kugira ngo uronke ibintu byose ubukeneye gatya kadina muntu igihugu kigume gitekanye iyo migambwe myinshi uyigumane niyo liberté d'opinion byose ubironka neza igihugu gitekanye nyagire rero umuntu aca yidohora utsinze ntibatsindeho n'utsinzwe ntibatsindeho burya rero ivyo bibiri tubiteranije ni ucuronka igihugu gitekanye.
Urakoze Terence, murakoze nabo batumire mwari kumwe muganira ibya demokrasi mu Burundi. Barakoze nabo bariko baradutega yomi Jerome Niyonzima ndabipfurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu nawo buta.
Cari kiganiro nturere kazoza. Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora, n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Turiko dusa nk'abasozera ibiganiro tubafitiye muri kano kanya ariko imbere yuko duhana gahindukira umugwi ndangakaranga witwa Intatana mu Burundi banzo turirimbira karirimbo ngo vugana.
Na kaburimbo fukura vigiture abafisi cyakubariye ukaza umba wajya muhimbira ujya mugesera yongiriki sha Yesu mwegere oya ntumutinye mubi yage na kibuza murabiheza vugana 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 iki yago nikindi
kuja vugana Namazine, dava muyage muzibukiri vyo imbere. Jambo iricari tishe na hori gakiza. Vugana 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 ikiyago nikindi. Vugana 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 ikiyago nikindi.
Ngozi sambugu biravye kenshi n'urusaku. Abantu bagwana kenshi bivuye ku rubugu. Ukaza umva. Mwejangu jamu himbi riongiri kijewu sha yeah. Umwa kadadaza Nuhunda kadadaza Haka uramu Umuti mumenete Vugana 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 Iki yago nikindi
Kuta vugana Nisoko nyamazine Dava muyage Muzi ukiri jewine
Namugwindanga karanga wo mu Burundi intatana wibutsa ko ijambo rishobora gukiza ritishe naho riga kiza akaba nino nga hariyo duce dusozera ibiganiro by'uno mwanya abagenzi mukundira Dijou ya America tubashimire ku mwanya mwafashe kugira ngo mutwumvirize dushimire Facile yari muhinga bw'ivyuma na ingenieur bari kumwe kugira ngo amajwi abashikira aho atandukanye muri abandi bakoze n'abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico bakora muri ano makuru n'ibiganiro mwakurikiye kuri mikro mwari kumwe na Diane Nahazwe mugiranirwe mu banyu no mu vyanyu uruganda rubategura rukongera rukabashikiriza amakuru muri rurimi rw'ikirundi no mu kinyarwanda Rwaza kugaruka igihe c'isaha imwe n'iminota 30 kugira ngo rubashikirize ayandi makuru azobagezweho muri uwo mwanya.